Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vya nomwanya.
Hamiki twakengutse nuko yatubwiye yuko ashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo ashobore kumvisha abanyamahanga na cyane cyane abanyaburaya yuko ikibazo cy'u Burundi bagitaye ubutariko.
Uyu ni umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana avuga kucavuye mu mibonano itandukanye n'umwidasanzwe ya ONU mu Burundi Michel Kafando, ariko akorana n'imwe mu mirwi y'Abarundi igizwe n'abanyepolitiki co kimwe n'abari mu mashirahamwe yigenga atandukanye. Ido nido iyo nkuru ni mukanyi sase. Twongere tubahikaze murano makuru tubafitiye kuri uno mwanya. Intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi Michel Kafando ariko agira imibonano n'imigwi itandukanye yakira ivyifuzo vyabo mu Burundi. Bamwe mu bo bamaze kuvugana harimo abanyepolitike bamusavye ko ibiganiro bihuza Abarundi vyohebwa hakaba ivyo hagati mu gihugu. Ico yabishuye muracumva handi hato muri no nkuru y'umunyamakuru wacu ibujumbura Elo Jurika neza.
Kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi, Michel Kafando amaze kubonana n'abantu n'imigwi itari mike. Muri bo harimo abanyepolitike, amashirahamwe yigenga y'abakenyezi, urwaruka, hamwe n'abaserukiye ibihugu vya Buraya mu Burundi. Hatibagiwe abaserukiye ibihugu bifise intebe mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya ivy'abakiriwe na Kafando bamushikirije. Twahereye kuri Yonsenge Ndakumana, icegera c'umukuru w'umugambwe Frodebu yajanye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi.
Twaramusiguriye ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe. Yaturutse ku kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, yagombye kwihagira asenyuye amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro. Hamwe rero kugira nk'umuntu niwe bari mukuru w'igihugu yiha ububasha bwo kuzimanganya ayo masezerano y'Arusha. Tuti ivyo bintu byoca bitera umuhagararo kwa ayo masezerano y'Arusha ataraye Abarundi gusa, ashigikiwe n'ishirahamwe ry'ibihugu by'umwe bwa Afrika n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ayo mashirahamwe abiri yoyo turamwereka yuko aribo bayabitse icyo twita depositaire, tukagira ingorane no babagize ingorane ko n'akarere bakariko kararu kwishirahamwe mpuzamakungu ONU ritegerezwa gukoresha ububasha n'ingufu. Tuti rero abantu kubaza muri Kongo, mu Rwanda, ngo mu Buganda n'abanyene barasubira mu bwirizwa shingiro ngo bakihe ivyamamana ngo nta kibazo. Tumubwira tuti ugende ubwiye abantu bo ngaha kwibwirizwa shingiro ry'Uburundi atahuri huriye n'ibwirizwa shingiro ryo mu Rwanda, nibwirizwa shingiro ry'umwumvikano. Kwivyo bidashoboka ko ari umuntu ashobora kwibubasha ugomba kurisubira mu kunguvu. Cya gatatu twamubwiye nuko nta muntu yo kuyumvira amatora yo mwaka 2020 ko azogenda neza mu gihe ayo masezerano yashinzwe ubwirizwa shingiro bibonera ko ari ntumbero gusubira kubisenyu.
Nubwo abaganiye n'intumwa idasanzwe ya ONU bafite cyifuzo kimwe cyo kubona Burundi buva mu ndyane, inzira zo kubishika ko si zimwe. Njangwa Gilbert Beko yagiye nk'umuvugizi w'amashirahamwe 13 yigenga.
Ba mbere twamubwiye guhinyanyura ibyizwa shingiro yuko ari ibintu biraba Abarundi, ko twamusaba ko duhagararira kugira ngo yumvishe ibihugu bitari bike bishaka kwinjira mu byo Burundi. Cya kabiri twamusabye yuko ibiganiro bibera hanze bitasubira kuba era ibujumbura abanyapolitiki ari hanze bo babatinya gutako yovugana na nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abanye n'ibyubahiro batware ibihugu byo muri aka karere ka Yase, kugira ngo bumvikane ingene abo bantu ingene bataha ari abafite ubwoba bagatora ingene abo bantu bacungiye umutekano bagataha. Tugategurira hamwe amatora y'ibihumbi 2020.
Abamaze kubonana na Kafando bose bemeza ko yabasezeraniye kuzoshikana ivyifuzo vyabo mu bakuru b'ibihugu vya Yase n'umunyamabanga mukuru wa ONU. Ariko kuri inshuro ya kabiri yagendera Burundi we ntacarashikiriza itangazamakuru ketse ku munsi wa mbere ahejeje kubonana n'umuhuza w'Abarundi. Twavuganye ibintu vyubaka, yanteye intege mu mabanga yanje mashasha, nanje ndamutera intege mu twigoragira two guhuza Abarundi kugira twese hamwe dutorere umuti ibibazo bihari. Umuhuza Edouard Nduwimana yerekanye ivyamushimishije.
Kubahuze nawe yarongoye igihugu yatubwiye ati na jewe narongoye igihugu ndaca mu bibazo ati mbere hari mwemwe mwaciyemo ngaha naje byashikiye nk'ibijyana n'amakudeta. Ati kibanza rero cwagize kudeta ntabwo kiri mu biganiro. Tugashima kandi yuko yatubwiye ati sinje kugira ngo ntange amategeko. Hamiki twakengutse nuko yatubwiye yuko ashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo ashobore kumvisha abanyamahanga na cyane cyane abanyaburaya yuko ikibazo cy'u Burundi bagitaye ubutariko baza zifatira n'ingingo zitari izo. No munsi bigaragara nuko ikibazo hanini kiri hagati y'inzego z'igihugu nabo banyaburaya cyane cyane bari basanzwe bafasha Burundi n'uno munsi baguma bafata ingingo ku gihugu basohora amatangazo n'ibindi ubona ko bitewe kubiri n'ibiri kubirabera mu gihugu
ngenda kumana nawe arafise kimusonga kurusha ibindi byose
ikintu kibabaje cyane nuko mu gihe twitwa ko tumaze imyaka 55 twikukiye tumaze imyaka 24 twinjiye mu ntwaro ya demokarasi 17 bitegeko mu masezerano y'Arusha haheze imyaka ishika nka 12 inyuma y'ugwimo wari kwatangwa 1993 dusubiye ku nzira y'amatora tukaba uno munsi turiko twambambira abanyamahanga ngo badufashe gutorera umuti ibibazo byacu ibyo rero birababaje cyane kuko kwikukira kwigenga bisigura ko wewe ubushoboye kwicarira ibibazo ufise mukabironderera umuti
Gushikubu nta kirangamise cha Michel Kafando cigeze gishirwa habona kandi nabo bavugana bakira mwibanga nkuko no muzowi wabaye mwibanga Michel Kafando yagenye n'umunyamanga mukuru wa ONU ku bintu bidasanzwe y'iryo shire hamwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka yaje gusubirira Jamal Benomar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 umwaka 2016 imwagiriza ko atanga amaraporo y'ibinyoma afatiye ku bihuha igenwa giyiwe nta mpari cigeze aritera nubwo leta y'u Burundi yavuze kwizwa muri abira ku bikorwa eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Hello je tukivuga kuvyerekeye uyu muti wo vugutirwa barundi mu matati barimo umukuru w'ishiramwe Olicom agishinze kugwanya ibiturire mu Burundi Gabriel Rusiri aruka kwandikira iketu munganizi mu biganiro bihuza barundi Benjamin William Mukapa amusaba gukora ibishobotse byose kugira ngo ibiganiro bitegekanije mu mpera z'uku kwezi kwindwi bitumigwemo kandi vyitabwe n'imigwi yose atawibagiwe reka tumutega amatwi mu kiganiro haye mukanya mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatanguye amubwira ku bintu bine byasavye umwunganizi matati y'abarundi
ibyo twamwandikiye ugwete rushimikiye ku bintu bine ica mbere nuko tumushimira cyane ko yashoboye ku ibiro byiwe byavuze yuko bazosubira gutanguza ibiganiro mu mpera z'uku kwezi kwindwi ikigira kabiri twashize mu gihe mu rwandiko nuko twa musabye ko yozazanye integuro y'intangamarara yisho twise amasezerano ikigira gatatu twanditsemo nuko hari abantu umuntu abona yuko ibiganiro batabishaka abandi nabo bakarondera ibinabiga kugira ngo ntibabikurikize tukasaba rero yuko bufata ingingo zose zishoboka kugira ngo bose bashobore kwitaba ibiganiro kugira ngo bigende neza icyanyuma twasize mu rwandiko nuko twifuza kubiganira bimaze igihe kirekire cyane bitorenza ukwezi kuko hari ibibazo bihanze abarundi twifuza ko twatuje ko teje ibyo biganiro ibibazo bijyanye n'ubukene ibibazo bijyanye n'ubushomeri ibibazo bijyanye n'igurana ry'abantu ibibazo byo gutegura kazoza kejo k'abarundi kuko uno munsi izo bibazo bihambaye cyane mu gihugu nta muntu ariko arabivuga ko usanga bose baguma biruka mu bintu bya politiki mugabe ibibazo biharaba abarundi bose miliyoni zirenga 12 umengo abanyepolitiki bose barabyibagiye
mu bindi bintu mwasabye ko imitahe yafatiwe abantu bagirizwa uruhara mu mutekano muke wabaye mu Burundi kuva mu 2015 iyo mitahe ihagarikwa ivyo ntivyo babitandukanye n'ibintu byinshi bisabwa n'abarundi bavuga ko kudahana rico catumye urundi buja mu vyago bwa maburimo
mu byo twanditsemo ivyo biri mu cyo twise integuro y'amasezerano ico twise mu gifaransa pre accord hari ivyo twita intangamarara cyangwa ivyo twita réparable mwite twita réparable rero hariho ibintu bihambaye cyane twebwe nk'abantu bari mu mashyirahamwe yigenga tuvuga mu kirundi baca umugani yuko intibagira itabana twebwe ntidushigikiye kudahana abantu bose bakoze amakosa mu bisanzwe ni byiza ko bahanwa mugabo uya hari icyo mu gifaransa twita recontance électorale iyo rero ahantu hari ikintu bita recontance électorale cyanke ukutumvikana bikiri mu by'amatora ibyo ni ibintu twibaza yuko bifata ingingo za politiki tukaja twiyumvira rero yuko hamwe uya botangura kuja mu bintu byo guhana byotera ikibazo nibagira ama ibiganiro hanyuma nibabiheza baheze barabe abo bantu bagize amakosa heze babahane kuko nta muntu yagize ikosa abantu nko muri uri komeswe tuvuga ngo nibabahane byo ntibishoboka
mu kanya gatoye cyane rwose mwasabye kandi ko nibikorwa vyo mu rwi w'igihugu ujejwe gutoza kuri n'ukurekuranira uyu ibikorwa vyo babirahagaze ivyo vyofasha iki mu nzira yo kurondera amahoro mu Burundi
hari rwandiko rw'impapuro 19 ishyirahamwe rikome ryarungikiye umuhuza kwaravuza akamaro k'uyo mugenyera akamaro gahambaye cyane mu kamaro k'uyo mugu harimo mwico twise la detraumatisation ubu kuvuga kuruhura imitima y'abarundi uno munsi bafise ibibazo byinshi barushe kubera ibibazo bagiye baracamwe uno munsi rero umugu inkuru uhambaye cyane utangiye gukora akazi hari ibihumbi birenga 500 bari hanze y'igihugu twe tuvuga tuti ibiganiro byohera urumva twavuze ukwezi kumwe uwo mugu gashoje ku kizi byoca bigenda neza cyane ha rero ha gukora igikorwa hanyuma igaca gisubirwamo mu nyuma murumva ko tacyo byomara umugu turawushigikiye cyane mugabo byo babyiza barindiye nk'uko kwezi twasfuze kugira ngo bace bakora byose babikorere hamwe
mwavuze kandi ko abanyapolitike bo ku mpande zose bafise ukuntu babikwegera ko ikabashira imbere inyungu zabo mu gihe abanyagihugu bariko baricwa n'ubukene ika n'umutekano muke hari akizeye mufise ko abo banyapolitike muvuga bazohindura kugira ngo iyo nshuro y'ibiganiro igiye gutangura igire icivuyemo
nibyo twifuza cyane kandi ishyirahamwe rikome ryarakurikiranye kuva kera cyane ukungene abanyapolitike bigenza n'ibi bintu by'ibiganiro aho ubona ko mu by'ukuri umwe wese arondera inyungu ziwe ku giti ciwe kandi byo tuko turabivuga tweze tubivuga turabye ingene opposition yigenza ingene abari ku butegetsi bigenza usanga umengo bobo birabira inyungu zabo bonye ntibigera baraga ingene umunyege ugamere uno munsi nagira ndabibutse ko mu myaka ibiri heze hamaze kwirukanwa ico twitarikizasyo abafasha bashika kuri bane ibyo mu byibuke
Gabriel Usiri umukuru w'ishyirahamwe Urukome murakoze cyane ngo se kukanya maduhaye
murakoze namwe ku mwanya muduhaye imana ibaheze agere
mukanya isase duca tubashikiriza ikiganiro ntorerekazo zari ku imbere yuko tukibashikiriza tubabwire muri make ko mu ntara ya Gitega abarundi bo miryango y'abatwa bavuga ko ubuzima bwabo bwiye kwanka kubera ingingo ya leta y'u Burundi buza kwimba ibumba batabanje gutanga ikodi abasangwa butaka baganire n'ijwi rya Amerika basigura ko leta yari kwiye kubatezurira kuko n'udukono babumba tutakironka abatugura abajeje intwaro ku ruhande rwabo bavuga ko abasangwa butaka bakwiye kumenya nyakubaho nk'abandi barundi bose bagareka kwamabazera inze kwibumba ariko nyabuna bakijukira yindi mirimo itandukanye ni mukanyi sase duca tubashikiriza ikiganiro nturirekazoza
Mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nk'aya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizo. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima ndagwikaze muri kino kiyago cha politike Ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamira na hano kwijwi rya Amerika. No munsi nkabangiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu honorable Sylvestre Bikorindagara aseruki mugambwe sanya Frodebu Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongo y'umugambwe Eradebu hamwe na Faustin Ndikumana arongo y'ishira hamwe Parsem aho baje kurabira hamwe intambwe Burundi buteye muri kino gihe mu bijyanye no gutsimbataza demokarasi aho akaba ari mu gihe umugambwe Sanya Frodebu uri kurahimbaza imyaka 25 umaze wemerewe ku mugaragaro n'imyaka 24 utsinze amatora ya mbere ya demokarasi. Terence Manirakiza ijambo ni rwawe.
Foste Ndikumana mwarakoze icigwa uno munsi mwugerageje kwiheza mubona aha mu Burundi byo babiranga intwaro rusange ariyo demokrasi bigaragara nibihe
haracara kaze kuko niyo tuko turumviza ama diskuru y'abana bariya hariyo nabashaka kwigarukiriza gutegura amatora gusa babona ko demokrasi iteguye amatora biheze demokrasi bavuga amatora gusa ibintu ugasanga arabibangiriye nabandi nabo usanga navuga amatora usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cyane kugira amatora kugira ari byo bashikira bishikira ugasanga na opposition ibintu bya rukore d'opposition ugasanga hari nabo nyene usanga hari ugushobora kuba hariho mu kwenza karimbirime ndo vuga rero yuko ku ruhanwa rwose haracari cyo guhindura ingendo naho bimwe tubifise mu mategeko byemera mugabo naryo bikeneye gukosorwa mu mategeko
gushyirwa mu ngendo
mugabo mu ngendo naho kabisa haracari uruhara ni kugira intwaro rusangi yumvwe neza n'abarundi n'abakteri politika ikora haba kutegetse no muri opposition abona yuko hakira kantu gahaze ngira turaza
ego mu mwari cyatubira ko hari ibintu bitari bike bigaragaza ko kumbure intwaro rusangi iriho mubwira muti muri byose mwatubwiye byerekana ko hari intwaro rusangi aha mu Burundi byose murashobora kubibona namugira muti
murashobora kubibona ku rugero rw'amategeko kuba byanditse no muri pratique ukayibona mwukabona neza ko hakira gahaze
agahaze ni neza na neza tuva tukagaruka ko kumbure
ukabona hari agahaze mugabo kwitwa yuko nk'imigambwe hari mu ndoro imigambwe irahari amatora mu Burundi araba opposition mu Burundi ashobora kuzunza watejindi mu mugambwe udaharani utari muri utari ku butegetsi ya ivyivya maigate do droit de chance biranitse amategeko amwamwe separation de pouvoir amategeko amwe baravuga ko bihari naho hariho amategeko yo gukosora davantage urumva ivya ni vérité publique navyo baravuga ko amategeko yabihari mugabo umva ko hari inzimwizi ngaho ngavuga ngo ndashobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafunga baragira gute urumva nibintu tuvuga tuti nukuraba aho gahare ngene umuntu yo gateza imbere naho ibintu bya bya spécialité pouvoir civil pouvoir militaire usanga ahantu ugasanga abapolisi bari kuba rubanka inzego zimwe zimwe iziza ba procureur parc canke nibyo ugasanga hari akoresha igikenye kizaye ni n'ubusirikare ugasanga nabo kuba rumva yuko demokrasi abatu bari hejo rero ni ibintu byihindura guhindura ingendo separation y'u gutandukanya ubutegetsi hoho nabo narabicagoranye hari abantu bashikisha gukoresha ubutunga nawo muri executive hariho aba muri executive badashobora ku kumva ko inama nshinga amateka ibwirizwa kubakontrola kugira ikontrola ibikorwa byabo ishobora urumva mu ngendo haracariho ako gukosora
reka kumbure turaza kugaruka ko tuze kuranka kumbure naho dufatira gahanga turabe ico kugwa reka mpe ijambo honorable Bikorindagara muravye namwe muri Sawanya Frodebu no munsi ntambwe tugeze ko muri ibi muhinga yaje kutubwira terekana ahari ntwa rusangi mubona mu Burundi no munsi tugeze tukijije hehe
murakoze umushinga ntahe Foste ibyo yashikirije ubwa mbere yavuze ivyerekana intwaro rusangi kwimeze kuba ko ariko bimeze mu Burundi yavuze ati biranditse ivyo nibyo nanjye ndamushigiki bivyose yavuze nkuko imigambo itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberté publique no kuvuga kwisanzura mu byo kushikiriza ntuze ibyo wiyumvira kuvuga ibi bya règle de la majorité ati abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo biranditse na cyane cyane mu masezerano y'Arusha no mwibwirizwa shingiro ukemeza ko opposition baho aho ubisanzwe tweza kuba gucyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracari ibintu byo gukosora urumva aho ni aho tugeze rero naho ngo mbashike ibyo byose yavuze ndavyemera niko byategerezwa kumera ariko siko byimetse nti byo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambye mbe myinshi none bimigambwe myinshi iri hehe ko mbona niyi hari yitwa kwari ngwiza murongo gusa myinshi iri mu kwaha ku butegetsi iyi hari nayo yitwa ko ariya opposition ntihabwa ahivugira irabutswe iraburabutswe
maburabutswe gute kumbure
iraburabutswe gute n'ivyama byumvikana mu maradi urambatse urumvirizaho baza baravuga ati banaka babujijwe inama basanze ari batatu baca urabafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigambo ari ryo kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kuburabuzwa abantu bafungwa ngo bari muri FNL cyahe bari muri MSD cyahe muri Frodebu ivyo mama mwabyumvise ikindi nacyo novuga yuko ata migambwe myinshi riho nuko umugambo uri ku butegetsi uragira uburyo bwose kuje umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutsa batamuburabuke bakamukwegera iwabo bamuhaye novuga ni nka za gasopa mu byerekeye by'akazi guhabwa akazi cyane kugumaho wari uri mu kazi cyane kuduzwa ipete wari kuba directeur bagafama hashira wa ufite amashuri make mugo kugira bakugira ati wewe cyane bakaguha mitation kugira uvane n'umugore wawe n'abantu ze gukorera ku rugacu usanga utuje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko wumva mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva nta migambwe ibikiri hari myinshi
n'ubu nuko kumbure guserukira iyi mugambwe mu biganiro byo ku maradio byerekana ko umugambwe ubuhari naho uvuga uti agahaze naho kabaka cyane
ndakubwiye mu maradio yahe ko asigaye iyo sanganiro gusa naho nyine sinzi ko musohora byose bibabyagiye aiko ubaba yizi cha abazi iradio iri shika hose cyane ni iradio y'igihugu ntayi hari kera bumviriza iradio yitwa RPA gose barayumviriza ubu ntayi hari awe n'izindi uzitsa havuye urumvuro ntari hagahaze tuvuze tugiye muri bya liberté publique naho nyene nakubwiye liberté publique biri muri ibyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mu gakorana cyahamu gaserura icyumviro cyawe manifestation publique kandi manifestation so ababye nuko ubutegetsi buca bubyita ngo numukagu numugumuko ya nukwerekana ari umunezero cyangwa umubabaro kubiri ko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabize mbwa ugasanga biraburabuzwa bacha bagira ngo yamwe ntibishoboka kugira amanama cyano bahakaroro kamwe nk'ibyo byina matwegwe muri sawanya frode buturi mu gihe twise ukwezi kwa demokrasi kubera imyaka 25 tuzohimbaza itariki 23 z'ukwezi kwindwi sawanya frode yemerewe gukora ku mugaragara warasabye inama twogira kuri meridie twari kubambe hotel source dinir twari kwigira itariki 22 turandika makete barateba kutwishura atubwira ngo makete yarazimiye baza kutwishura hasigaye iminsi tutagishobora no gutanga amaye ubutumire ku bantu babanyacubahiro tubishyira 29 twagiye kuyigira tutara uwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ibyo n'ibintu cyangwa ugasanga bace bavuga ngo isare yarafashwe hariho utwitwazo twinshi bagiye cyangwa hajya dutora abantu tubemeza ngo barongore ibi bisata n'ibindi by'igihugu tube byemezwa n'inama nshingamateka na nkenguza amateka ugasanga biciye hariya
none ubundi umushingamateka yateza kuba ashyira imbere ibyumviro by'umugambwe cyangwa ibyumviro by'ubwiye
by'umugambwe iyo bitumbereye mugabo arinda gutora kurikije uko abyumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe we yimwumvishije birakunda mugabo nguhe ako karuru kaka maramazi icyo gihe batora umuntu yari yabaye icegera cy'amere cy'umukuru w'igihugu yitwa Busokoza Bernard mu gitondo baramwanze nka bose ku mugoroba bamwemera bose wivyo ubisigura gute we ntumva ko ari intwaro y'intuze y'igikene donke ntibakiri nta mashinga amateka
abatujumwana umwazi batano basangira nawe wanzumubanyi wawe umeze nkawe usangwe
Eka duhi jambo muri kano kanya honorable Jean de Dieu Mutabazi mugira muti mugambwe wanyu intambwe tugeze ko mu nzira ya demokrasi
icambere nagira ngo tubane twumvikane
nuko turiko turitegereza iyo tuvuye niyo tuja kuvyerekeye intambwe twa turatera demokrasi niduhere 93 nivyo honorable bikwendagara vyati erega imigambwe myinshi uguhiganwa nibindi twabitanguye 61 nimwibagire yuko hageze ibya independence hariho abarundi batari bashigikiye yuko tworonka independence ubwo nyene nuko vuga dutereza amashi nitugarukire kuri ijya myaka 24 wavuga 93 duhere kuri imyaka 55 niho twovuga tuti
inzira ya demokrasi
twagiye turatitaraha reka turabe ngene tutosura kandi kutitara turabe iyi myaka 55 iyo tuvuye turavye iyo tuvuye kuri imyaka 55 hari ikintu bita stability urabona ibi bihugu twovuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokrasi baraje mu matora muga ntibajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ntuze kutumvikana mugabo igihugu kaguba gitekanye no kuvuga stability aricyo gituma rero uriko urubaka demokrasi nka twebwe turi imboneza utegeza kuvuga ati turaje mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 93 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 61 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 65 kugira ngo uronke ibintu byose ubukeneye gataya kadina muntu igihugu kigume gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane niyo liberté d'opinion byose ubironka neza igihugu gitekanye nyagire rero umuntu aca yidohora utsinze ntibatsindeho n'utsinzwe ntibatsindeho burya rero izo bibiri tubiteranije ni ucuronka igihugu gitekanye.
Urakoze Terence, murakoze nabo batumire mwari kumwe muganira ibya demokrasi mu Burundi. Barakoze nabo bariko baradutega yomi Jerome Niyonzima ndabipfurize kuranirwa mu banyi no mu vyanyu nabo buta.
Cari kiganiro nturere kazoza. Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Ninyifaso ibere imbere y'amatora, mu matora, n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Tuko dusa nk'abasozera ibiganiro tubafitiye muri kano kanya ariko imbere yuko duhana gahindukira umugwi ndanga karanga witwa Intatana mu Burundi banzu turirimbira karirimbo ngo vugana.
Na kaburimbo ukura vyikitsure abafisi cyakubariye ukaza umva wajya muhimbira ujya mugesera yongirike sha hezu mwegere oya ntumutinye mubi yake nakibuza murabiheza vugana 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 iki yago nikindi
kuja vugana Namatime, dava muyage muzimu kiri zoyene. Shambori ni chari tiche na hori kachiza. Bugana 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 iki yago ni kindi. Bugana 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 iki yago ni kindi.
Ngozi sambu gubi avye kenshi nurusaku. Abantu bagwana kenshi bivuye kurubugu. Ukaza umva. Mega ngujya muhimbira yongirikije sha eh umwaka dadaza nunda kadadaza akaburamwo umuti mumenetse vugana 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 iki yago nikindi
uza vugana ni soko nyamatime dava muyage muzibukirije
Numugundanga karanga uo mwurundi inatana wiutako ijambo lishora gukiza ritishe na horiga kiza. Akaba ninonga hariyo duce dusozera ibiganiro by'uno mwanya abagenzi mukundira Dijuri ya Amerika tubashimire kumwanya mwafashe kugira ngo mutwumvirize dushimire Facile yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bari kumwe kugira ngo amajwi abashikira aho atandukanye muri abandi bakoze n'abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico bakora muri ano makuru n'ibiganiro mwakurikiye kuri mikro mwari kumwe na Diane Nahazwe mugiranirwe mu banyu no mu vyanyu uruganda rubategura rukongera rukabashikiriza amakuru muri rurimi rw'ikirundi no mu kinyarwanda rwaza kugaruka igihe c'isaha imwe n'iminota 30 kugira ngo rubashikirize ayandi makuru azobagezweho muri uwo mwanya.